Ivanyi Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22 ku mugoroba na metero 25.31 na metero 41 mu gitondo. Muri kumwe na Venuste Nshimiyimana ikaze ku ijwi rya Amerika. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda leta yafashe icyemezo cyo gusubika inama y'igihugu y'umushyikirano kubera icyorezo cya COVID-19. Impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania zirinubira imfashanyo idahagije y'ibikoresho by'ibanze.
Ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo, amasafuriya, amasahani, ibiyiko, ikivyankinirwa nyene.
Muri leta zunze ubumwe za Amerika uyu munsi nibwo intumwa z'abanyagihugu Electoral College zihura kugira ngo zitore zemeze Joe Biden nka perezida wa 46 w'icyo gihugu. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Ariko mbere y'amakuru avugwa mu karere ka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Urakoze Veniste. Hano muri Amerika incancu za COVID-19 ziherutse kwemezwa gukoreshwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza imiti n'ibifungurwa FDA zakoranirijwe mu gisagara cya Kalamazoo muri leta ya Michigan ejo ku munsi w'Imana. Aho ni naho zivanwa zitwagwa n'indege mu bibanza byategekanijwe mu mareta agize Amerika kugira zegerezwe abanyagihugu. Umukomiseri mu kigo FDA Stephen Hahn yavuze ko atagihindutse ibikorwa byo gutangura gucandaga bitekanijwe bidatevye kuri uyu wa mbere. Abakora mu gisata cy'amagara y'abantu hamwe n'abageze mu zabukuru basanzwe baba mu mazu y'abasaza bazoba ba mbere bazohabwa igice cya mbere cy'incanco hafi miliyoni 2,900,000. Abategetsi bakuru bakuru ba leta ya Amerika nabo bari mu bakora muri White House nabo bazoba mu muce wa mbere uzocandagwa mu ntango z'indwi. Abakozi begereye Perezida Donald Trump hamwe n'abegereye icegera ciwe Mike Pence bazoba ba mbere muri Amerika bazoruhabwa. Ibinyamakuru muri Amerika bivuga ko intumbero ari ugukinga kugira COVID-19 nizongere gukwirakwira mu biro bya Perezida, inyuma yaho byagaragaye ko amanama atari make yabaye yatumye habamwo abandura. Ibi ni mu gihe Amerika yababa abantu 300,000 bamaze kwicwa n'uwo mugera hamwe n'abarenga 16,000,000 bamaze kwandura nk'uko bishikirizwa na kaminuza John Hopkins yaha muri Amerika. Tukiri muri Amerika nyine, Perezida Donald Trump arabandanya kugumana ibyizigiro byo kongera gutorerwa iyindi manda yo kurongora Amerika inyuma y'amatora yabaye mu kwezi guheze. Mu kiganiro yahaye televiziyo Fox News yo muri Amerika ejo ku Imana, Perezida Trump yavuze ko urugamba rutararangira naho amasentare yituye atamushiriye aho ashaka. Abishikirije mu gihe kuri uyu wa mbere intumwa z'abanyagihugu canke college electorale bakorana kugira batore umudemokrate Joe Biden nka perezida wa 46 wa Amerika. Ibiharuro bya nyuma ku ruhande rwa college electorale yitezwe gushyira imbere Biden ku majwi 36 kuri 232 ya Perezida Trump. College electorale niyo yemeza perezida yatsinze muri Amerika. Muri Afrika, umushikiranganji wa mbere wa Sudani Abdalla Hamdok ejo ku munsi w'Imana yaragize urugendo rw'umwanya muto i Addis Abeba ku murwa mukuru wa Ethiopia kuganira ku kibazo cy'intara ya Tigray. Iyo ntara yabayemo intambara yatumye ibihumbi by'abanyagihugu bahungira mu gihugu arongoye cya Sudani. Hamdok yavuze ko yizeye ko ibiganiro ari byo bitorera inyishu ibibazo bya politike, iby'ubuzima bw'abanyagihugu hamwe n'umutekano, kandi bikazofasha kugarukana amahoro, ituze hamwe n'iterambere ry'ibihugu byabo hamwe n'akarere. Urugendo rwe rwari rutekanijwe kumara iminsi 2 ariko yasubiye muri Sudani inyuma y'amasaha make. Icyatumye acira hagati urwo rugendo nticyamenyekanye. Umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed we avuga ko uruhagarara muri Tigray rwahagaritswe kandi ko bidakenewe ko Sudani iba umuhuza wo guhagarika intambara. Muri Nigeria abanyeshuri baharurwa mu majana baraburiwe irengero inyuma y'igitero abitwaje ibirwanisho bagabye ku ishuri ryisumbuye riri muri leta ya Katsina mu buraruko bw'ico gihugu. Ico gitero cagabwe ku munsi wa gatanu mu ijoro, abakikoze bari ku mapikipiki batanye mu mitwe n'igipolisi mu kiringo c'isaha irenga, nk'uko umuvugizi w'igipolisi muri Nigeria abivuga. Ibisata byawo nibiriko birasaba ko impunzi n'abimukira b'Abanyevenezuela bahunga ubukene no guhamwa bakingirwa bikomeye. Igisata cyawo ni cita ku mpunzi Hasel kivuga ko Abanyevenezuela babangamiwe ari abariko barahunga ibihe bitoroshe mu gihugu cyabo. Ibyatohojwe na Hasel yerekana ko abantu 500 gushika ku 700 bahunga Venezuela buri munsi.
Arakoze Aloyize Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.eshatu akadomo radio yacu akadomo com, naho ku mbuga za Facebook, Instagram na YouTube adresi yacu nize wa radio yacu.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika, ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riratangaza ko impunzi z'abarundi zigera kuri 200 zabaga mu nkambi ya Nakivale muri Uganda zizasubizwa mu Burundi. Itsinda rya mbere rizahaguruka ejo ku kibuga cy'indege cy'i Kampala. Inkuru irambuye Pierre Claver niyo nkuru y'i Kigali.
Igice cya mbere cy'abarundi bagera ku 227 bagize imiryango 76 bavuye mu ikambi ya Nakivale kuri uyu wa mungu bajanwa i Kampala ku mugwa mukuru w'Ubuganda kugira bapimwe ikiza cy'umugera wa corona muntu mbere yo gutahukanwa mu gihugu cyabo kuri uyu wa kabiri. Kuri abo barundi akanyamuneza nikosa nk'uko bamwe muri bo babibwiye Ijwi rya Amerika.
Yego, tumaze kubona izo liste z'abarundi bari basabye bipfuza ko bosubira kubaka igihugu cacu by'ukuri twarishimye n'umunezero mwinshi, kandi abarundi muri twebwe burya iyo tunezerewe turarira. Nuko ibyishimo canke se iminezero iba yabaye myinshi yabaye umurengera. Ku ico gikorwa rero twakorewe
bemeza ko igitumye bahitamo gutahuka ari uko ico bari barahunze caheze.
Na cyane cyane ko by'ukuri harimo umutekano bivanye n'ukuntu twabajije mu bakorege twasize mu gihugu, bakatubwira yuko by'ukuri amahoro n'umutekano twaje duhunga yuko ari sawa dushike mu kiriya gihugu cyacu.
Uretse gusaba ko umutekano wabo ucungegwa bamaze gushika mu gihugu, hari n'ibindi byifuzo batura leta y'u Burundi.
Bo dufasha tugakingirwa umutekano nk'abandi barundi bose kuko tuzoba tugiye mu miryango yacu. Icya kabiri ko leta mbyeyi ikaba nkozi bakadusubiza mu buzi bwacu by'ukuri twobikenguruka. Hariho abantu usanga basize amazu yabo ugasanga nkumbe yarabomotse bivanye n'ibiza na cyane cyane nk'umuyaga canke n'ibindi, canke ugasanga nkumbe yarabomowe n'abansi abacanke bariya bakaraba ko bosanurirwa utuzu twabo. Hari n'abandi barundi bariko basubira mu gihugu cy'amavukiro bari baramaze amashuri yabo ariko batari bwaronswe akazi muri leta. Turifuza ko iyi leta mvyeyi ikabaronderera ivyo bashobora gukora. Hari n'abandi bazi kwihangira imirimo entrepreneurship, turifuza ko nabo nyene leta nkozi yobama hafi.
Umukozi w'ishami mpuzamakungu HCR agita impunzi ku isi ari Nakivale mu gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi yabwiye Ijwi rya Amerika ku imyiteguro yo gutahukana abo barundi geze kure. Yemeza ko abagiye gutahukanwa ari ababyisabiye ku gushaka kwabo. naho biruko hari abandi basigaye muri iyo kambi ya Nakivale bamenyesha ko ataragira ko bahitamo gutaha kuko kuri bo ico bahunze kitarahera. Bagiriza abo bagiye gusubira mu gihugu c'amavukiro ko batumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi.
Icyatumye duhunga ikiragahera ntabwo abivugi duteye kandi turaremye ko tuzotaha ntihagera. Ikibazo cyo guhonyanga agateka kazi na muntu ugotera abantu bwicanye indengera butungane kutaguronka uburenganzira bwo kujya mu mugambwe ugomba kudashikiriza icyumviro nk'uko wiyaguye ibyo byose nta biri mu gihugu. Kaba n'abandi rero kandi batumwe na leta umugwi rero warungitswe nk'ibikoresho ubu rero ni wowe uri ku gikorwa rero nta gitangaza kihari nk'uko wumvise ibyatumye abantu bahunga bitandukanye niko no gutaha imvo zitandukanye.
Mu kwezi k'umunani guheze niho hari habonetse impunzi zirenga 250 bashize umukono amazina n'imyidondoro yabo ku rwandiko banungikiye umukuru w'igihugu bahunze Evariste Ndayishimiye. Bari bamusabye ko yovugana na HCR hamwe n'igihugu cabahaye indaro kugira ngo batahukanwe. Icyo gihe Pierre Nkurikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intore gati mu gihugu n'umutekano ari nabwo bwitaho impunzi yabwijwe ijya Amerika ku mukuru w'igihugu yumvise akamo kabo.
Iyo kete rero twarumvise yuko yamaze gushikira nyenshubahira umukuru wacu w'igihugu cacu, ubushikiranganje burarindiriye yuko buhabwa amategeko n'intumbero bikwiye kugira ngo nabo nyene bashobore gutahukanwa. Ico twosaba nuko intambamyi zose zinaniza impunzi kugira zisahuke bazibuza gutaha mu gihugu cabo c'amavukiro kandi kiri atari igihugu cabo kandi atari ho bamerewe neza kurusha ko bobihagarika baze basubire mu miryango yabo, basubire mu matongo yabo, basubire mu buzi bwabo, babandanye ubuzima bwabo.
Ishirahamwe HCR ryatangaje ko abazotahuka mu gice cya mbere n'icya kabiri bazotahukanwa n'indege. Umukozi wa HCR yemereye Ijwi ry'Amerika ko bazotwagwa n'indege y'ubutabazi bita Vol Humanitaire kuva ku kibuga cy'indege cya Entebbe mu Buganda. Igice kigira kabiri kizotahukanwa ku munsi wa kane w'iyendwi atagihindutse ku nteguro ya HCR. HCR yerekana kandi ko Buganda burimo impunzi z'abarundi zirenga 48,000 ikambi ya Nakivale yonyine ne ikabiri mwabarenga gato 441. Cye Clavier Nkuru, Kigali, ku bwijwi rya Amerika.
Muri Tanzania, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Nyarugusu zirinubira kudahabwa ibikoresho by'ibanze bihagije. Babibwiye mugenzi wacu James Jovin.
Turashimiye Leta ya Tanzania na UNHCR hamwe na DRC kuyumvira kuturosa uturago na kare twari twaraheze two twaryamako twari dusigaye twarasambagurike nk'abana bamwe baryama hasi abandi bakisasira udutenge nyine naho batatu turosa mugabo naho dushimye hari ikintu kidutera makenga ko bahora baduhana n'utwombo two gukoresha kuko baguhaye akaragono na akaragucu karyama ko kakifuka cyane rero ahora mbona umengo baduhana n'utureta hambavu yaho baduhana n'amasafuriya n'amasahani mugabo ubu mbona atari ko byagenze.
Duhejeje gupokera amasabune y'amezi abiri yo kuva mu kwa 12 nkumbure gushika no mu kwa mbere. Iruhande yaho rero baraduhaye n'umukeka turashimye tubakenguruse. Ariko rero naho dushimye twebwe hariho ikitubakiye twebwe dushike ngaha baraduhaye imikeka, baraduha imirago nako baraduha ibyombo byankenerwa n'uburengeti. Ariko gushika isaha nta burengeti tugisanzwe dufise bwaraheze, amasafuriya yaraheze, nuko amasahani yaraheze. Rero kubona baraduhaye uburago bwonyene, ntibaduhe icifuko, ntibaduhe ibyo gutekamwo, kuri twe turabona ko ari kibazo kuri twebwe. Hanyuma bagaca babitumbireza kuri bene wacu baba Kongo dusanzwe tuba mu nkambi imwe, bakaba babahaye amasufuriya ariko natwe tugahabwa uburago. Mu gihe igihe twari dufise ngaha nabo icyo twaronse nabo barakironse. Twebwe rero gushika ubu tubona ko UNHCR nk'umuvyeyi ntitubona ko yoba ikidufata nk'impunzi, kweri turabona ko umengo yadukuye ko amaboko.
Gusa hamwe n'ivyo tugerageje kuraba kungene tubayeho ngaha mu nkambi hagati y'abakongomani n'abarundi, hariho ibintu turiko turabona nk'aho umengo ngerageje kuranka je novuga ku gihe sinzi ko bwo bari urwanko bivanye no kungene bariko baragaba imigaburo iratandukanye bo babahaye amasabuni hamwe iruhande bacu bashiraho n'ivyombo mugatwebwe bisigubasigura ko ivyombo vy'iwacu ngo biri mu Burundi namara duhunguza ngo nivyo tuzoronkera mu Burundi niho bivyasinyiwe cye nashaka kunone ko bimeze uko twegwe ano masani tukicitwa impunzi cyanke n'ukunyanyasa cyanke nubwo byo bari uko nubwo biboneka ko abakongomani bene bo bari impunzi tiyo kubera iki mutatu tukubwiye kitwegeye tuboneka nka mwe ngo impunzi kandi tukiri mu gataka ka Tanzania
ahandi naho tukumva yuko impunzi zigenzi zacu aribo bakongomani duhangikanye bene ngo bari ku rutonde rwo guhabwa ivyombo amasafuriya amasahani ibiyiko ikivyankenerwa nyene ariko twoho abarundi ico kintu mengo mu mutwe wabo nta kirimo bariko bara umengo ni nkudu kudukumira je ndiko ndavyiyumviye ni kubera ikibare hariko haraba gukumirwa mengo bo badufata nabi gose
aho ni mu gihe rero iyo tugiye kubaza ibintu by'ivyombo batubwira bati gende mwiture kuri UNCR aho ni mu gihe tugiye kumashyira hamwe yagezeje gutanga imfashanyo muri UNCR naho nkatwebwe impunzi ntushobora kumenya ngo witura nde na niyo gizuka ukabazagiza handi hantu bakubwira ati ivyombo byanyu biri mu Burundi twegereyo twasaba ko nk'impunzi UN yo tugarukira ko ikadusubiza gateka kacu mu gihe cy'ukiringa tutara yumvira guhunguka tugasubizwa gateka kacu nk'impunzi
tugarageje kubaza bavuga yuko ngo ivyombo byacu ngo babirungike mu mabanda sinzi rero aha turi ko ari mu mabanda nuko ntituzi ko bazobikura mu mabanda basubira babigarukane nuko tuzova ngaha tujye kubitora mu mabanda hama tugaruka ntavyo tuzi gusa bavuga yuko ngo ivyombo byacu biri mu mabanda turi ko turiyumvira isiguro bagomba kubiha numva mengo ni nk'uko ugomba nyene ni nko twirukana muri make
bakunzi ba radio ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7
Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 n'ibice 0
naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9
ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugeza ku cyumweru
mu Rwanda leta yafashe icyemezo cyo gusubika inama y'igihugu y'umushyikirano kubera ubwiyongere bw'icyorezo cya COVID-19 iyo nama yagombaga gutangira kuwa gatatu ikitabirwa n'abantu 500 i Kigali asumutakabuye
mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nibwo byari biteganijwe ko kuri Petit Stade Remera hari hateganijwe ko abazitabiriye inama batangira gupimwa icyorezo cya COVID-19 hari hashize iminsi mike bitangajwe ko iyi nama izabera muri Kigali Convention Center ikitabirwa n'abantu 500 aho kuba barenga 2000 ko byari bisanzwe nta bisobanuro byatanzwe byigizongera gusubukurirwa cyangwa se nibihagaze burundu muri uyu mwaka gusa muri iki cyumweru abayobozi barimo ministre w'ubutegetsi bw'igihugu ministre w'ubucuruzi na ministre w'ubuzima bagaragaje impungenge batewe n'ubwiyongere bwa COVID-19 mu mezi 13 ishize mu gihugu hamaze kwandura abantu 378 mu gihe bamaze gupfa ari 6 numubare munini ugereranije n'uko ubwandu bwari bumeze mu minsi ishize hari byinshi abaturage bashobora guhomba kubera isubikwa ry'iyi nama cyane cyane inama y'umushyikirano yajyaga ivugirwamo ibibazo binyuranye by'abaturage kandi bigahabwa ibisubizo Bwana Sekanyange Jean Leon aruhagarariye impuzamiryango irana uburenganzira bwa muntu Crado yabibwije ijwi rya Amerika
gusubika inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano harimo igihombo ku baturage kuko ni ibintu byabimaze kuba umuco ko buri mwaka abaturage bakurikirana inama nkuru y'igihugu y'umushyikirano kuko babizeye neza ko hari byinshi biri buganirwemo hari ibibazo biri bubarizwemo ndetse hari n'ibisubizo biri buboneke bitewe yenda n'ibibazo bimwe na bimwe biba bitarahawe umurongo n'inzego zitandukanye cyangwa se bitarakemuwe n'inzego zitandukanye bivuze ko abaturage muri rusange baba bategereje n'amatsiko menshi kumenya ngo ni ibihe bishyashya muri politiki y'igihugu cyacu birimo bitegurwa kuko muzi ko ari naho n'umukuru w'igihugu ageze ijambo nyamukuru ku baturage kandi n'abaturage nabo bakabona ijambo ntago biba kenshi aho abaturage bari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu bahabwa umwanya wo kuganira na nyakubahwa Perezida wa Repubulika
Sekanyange asobanura ko hari ibibazo basanganaga abaturage muri iki gihe bari biteze ko bizahabwa umurongo muri iyi nama y'umushyikirano iyoborwa n'umukuru w'igihugu
ikintu abaturage bashobora kuzagarukaho ni ikijyanye nk'uko bisanzwe n'uburezi cyane cyane ku barimu. Ubona ko nubwo se mu minsi ishize babongereye 10% ku mushahara, ariko byagaragara ko abarimu bakiri inyuma rwose mu bijyanye n'umushahara mu bandi bakozi ba leta, abarimu bari bakiri hasi. Ikindi cyari kuzavugwa byanze bikunze ni ingamba zo kwirinda COVID, ibiciro by'ubutaka aho ubona byikubye cyane bishobora kuba ndetse binarenga n'ubushobozi bw'abaturage, aho usanga umuturage inzu ye yiyubakiye atuyemo n'umuryango we ashobora kuzananirwa kuyisorera, ashobora kuba yarayubatse afite ubushobozi, ariko uyu munsi ubushobozi bukaba bwagiye bugabanuka kuko murabizi turakura, umuntu aba ari mu kazi ukagenda usaza ujya muri pansiyo. Rero ubone ko ibiciro by'ubutaka byarazamutse cyane uyu mwaka bibangamiye ndetse n'abaturage.
Mu gihe inama yabisubitswe burundu, abacuruzi baremeza ko baba bahuye n'igihombo kuko nk'abafite amahoteli bari basanzwe bungukira mu nama nk'izi zihuza abantu benshi. Bwana Nsengiyumva ahagarariye urwego rw'abafite amahoteli mu Rwanda.
Ntabwo abarimo nziza nk'uko urwego rwacu iyo consommation umunsi ibujwemo igihombo cyo ntabwo bavuga ngo tabura icyumba cy'inama. Hari ibyo bagombaga kurya, ibyo nibyo navuga ko mu by'ukuri hazaza mu cyo gihe. Turavuga ati twe rwose wibisa umwaka twabonye ntabwo dushaka kuwutekerezaho, ahubwo turareba imbere.
Inama y'igihugu y'umushyikirano yari iteganyijwe kuri iyi nshuro yari kuzaba mu buryo butandukanye n'ubusanzwe, aho abantu bake bari kuzaba bari Kigali Convention Center, abandi bari kuri site zitandukanye mu gihugu nk'iya Karongi, Nyaruguru, Kirehe, Gicumbi, hakiyongeraho n'indi yari kuzaba iri mu Ntare Arena. Mu nama yahuzaga urubyiruko rugera kuri 500 rw'imbere mu gihugu n'urwaturutse mu mahanga. Isubikwa ry'iyi nama riraca amarenga y'ingamba zikomeye zishobora gufatirwa mu nama y'abaminisitiri iteganijwe kuba kuri uyu wa mbere, ishobora kwigirwamo izindi ngamba zigamije gukumira ubwandu bw'icyorezo cya COVID-19 bukomeje gufata indi ntera. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukiri mu Rwanda, twongereho ko shampiyona umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere nayo yahagaritswe kubera icyorezo cya COVID-19. Niyo nkuru ya mbere ya Jean-Claude Munyandinda wateguye amakuru y'imikino.
Mu itangazo ryasohotse mu ijoro ryo kuwa gatanu icyumweru gishize rigashyirwaho umukono na Minisitiri w'imikino Mimoza Munyangaju, abakinnyi n'abatoza b'amakipe bategetswe gusubira iwabo mu rugo ariko bakabanza gupimwa virusi ya corona, ikiguzi kigatangwa n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda FERWAFA. Iki cyemezo cyo guhagarika shampiyona y'umupira w'amaguru ikiri mbisi cyafashwe nyuma y'uko ubugenzuzi bwagaragaje ko mu makipe anyuranye hari abakinnyi basurwa cyangwa bagasohoka aho basanzwe bacumbitse, bikaba binyuranye n'amabwiriza yo kwirinda virusi ya corona. Nyuma y'umunsi wa mbere w'ishampiyona, ikipe ya Rayon Sports yagaragayemo abakinnyi banduye corona, kugeza ubu ikaba ifite abakinnyi 12 barwaye icyo cyorezo. Tukiri mu mupira w'amaguru, ejo ku cyumweru mu Rwanda hatangiye irushanwa rya Sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka 17. Iri rushanwa ryagombaga gutangira ejo bundi kwa gatandatu, biba ngombwa ko umukino ufungura wimurirwa ku cyumweru mu rwego rwo kurushaho gukaza ingamba zo kwirinda virusi ya corona. Icyo gihe kandi nibwo ikipe ya Sudani y'Epfo yakuye mu irushanwa nyuma y'uko bitahuwe ko abakinnyi bayo 4 babeshye imyaka bakaba barengeje 17. Muri Sekafa irimo kubera kuri Stade Umuganda i Rubavu, mu mukino w'ikubitiro mu itsinda rya mbere, ikipe ya Kenya yanganyije na Ethiopia ibitego 2-2. Uyu munsi kwa mbere mu itsinda rya kabiri, ikipe y'igihugu y'u Rwanda irahura na Tanzania guhera 9:30. Mu itsinda rya mbere harimo Kenya, Uganda na Ethiopia, itsinda rya kabiri rikaba rigizwe n'u Rwanda, Djibouti na Tanzania. Tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare, umukinnyi Moise Mugisha amaze gusesa amasezerano yari afitanye n'ikipe ya Skol Adria Cycling Academy ariyo Saka mu magambo ahinnye. Intandaro yo gusezera muri ikipe nk'uko nyir'ubwite abisobanura mu ibaruwa yanditse mu mpera z'icyumweru gishize, ngo nitotezwa akorerwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti. Moise Mugisha yemeza ko umutoza Niyonshuti yamukubise inshuro nyinshi, ikibazo cye akigeza ku babishinzwe ariko ntibagira icyo bakora. Moise Mugisha wegukanye umwanya wa kabiri mu isiganwa Tour du Rwanda ry'uyu mwaka, akaba aherutse no gutwara isiganwa Grand Prix Chantal Diaye muri Kameruni, azwiho kudaca ku ruhande mu kugaragaza ibitagenda. Ahangaha yari arimo gusobanura uburyo abakinnyi bakunda kugira ikibazo cy'ibikoresho bikaba byatuma bahura n'ingorane mu masiganwa.
Hari nk'igihe umuntu agira ikibazo nko mu muhanda cy'igare ugasanga abuze igikoresho bamuhindurira, urugero hamwise nk'ejobundi yacicishije henga y'igare rye kubera yuko nta yindi tesi demeshanje y'igare rye, ugasanga igare rye rizanya gukora ashyiyeho igihe kuko abaza bizasaba kuba baje gushaka iyo henga yiwe, kandi byaga kubona kubihari nk'ubu bahita bayimushyiriramo agakomeza kuri pozisiyo nziza y'igare rye abakiri babamuha irindi gare rizabanza kumugora.
umukino w'intoki basketball ejo ndi kwa gatandatu habaye amatora y'abagize komite nyobozi y'ikiramwe ry'uyu mukino mu Rwanda. Abatowe hafi ya bose basanzwe muri iyi komite igiye kuyobora manda ya kane. Perezida w'ikiramwe Ferwaba yongeye kuba Desire Mugwiza. Ku mwanya wa vice perezida wa mbere hatorwa Pascal Mugwaneza. Richard Nyirishema ni vice perezida wa kabiri watorewe kuba umubitsi ni Alice Muhongerwa. Emem Unanana umujyanama mu mategeko naho umujyanama mu bya technique yongeye kuba Claudette Habimana bakunze kwita Bucumu. Yari Claude Munyandinda I Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi bijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Uyu ni umwanya w'ivyaranze no munsi mu mateka na Venuste Ishimimana.
Upitari cha 14 Ukuboza umwaka w'1961 Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye hashize imyaka 2 mu mwaka w'1963 yifatanije n'ibirwa bya Zanzibar. Kuva icyo gihe ibihugu byombi byagize intebe imwe mu muryango w'abibumbye. Kubera iyo mpamvu upitari cha 2 Ukuboza umwaka w'1964 ibihugu byombi byafashe izina rya Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania. Niya ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka w'1964 Julius Kambarage Nyerere yabaye perezida wa mbere wa Tanzania na Sheikh Abeid Amani Karume aba vice perezida. Tanganyika yinjiye mu muryango w'abibumbye nyuma y'iminsi 5 ibonye ubwigenge ubwo hari ku itariki ya 9 Ukuboza umwaka w'1961. Icyo gihe Julius Nyerere yari minisitiri w'intebe y'ishyaka rye National Union Party NUP rimaze gutsinda amatora rye gukanye intebe 70 kuri 71 mu nteko nshinga amategeko. Repubulika yunze ubumwe ya Tanzania yagiye mu nama rusange z'umuryango w'abibumbye ndetse n'umunama y'uwo muryango ishinzwe umutekano ku isi. Inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje iwanyu mu ntara hamwe na Fasil Gebehu na Fatuma Alimasi Kadala bamfashije gutegura aya makuru. Mbashimiye kuba mwaduteze amatwi muri benshi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Mwari kumwe na Venuste Nshimimana, mukomeze kugira umunsi mwiza.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio America, you're my sweetheart, chachu. Mugutere, igihugu cy'u Burundi. Yabaye sweetheart, chachu. Mugutanga ijambo mu banyagihugu yo. Yabaye sweetheart, chachu. Gushikiriza icyo tugona turayaga tugahuzayo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabani kisubizo chachu mugutera igihugu cy'Uburundi yabani kisubizo chachu mugutangi cyapo mubanyagihugu yo yabani kisubizo chachu